yine radyo İzmir Amerika. İzmir Amerika Rwanda nyakubashika izibiri ano byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi mu kimwe na Fidel Niyongabo. Cyo kimwe n'abandi bamenyesha makuru bagenzi banje baya makuru twabateguye kandi turashikiriza turi mu ngo zacu hirya no hino ku nkengera z'igisagara cya Washington DC mu ntumbero yo kwirinda umugera wa corona. Ejo n'amatora mu Burundi. Nshuti zacu mwo tubwira uko mubona ayo matora. Cyo muyiteze ko n'impungenge mwoba mufise aho muherereye. Kuri uyu wa gatatu abarundi bazindukira mu matora y'umukuru w'igihugu. Abakurikiranira hafi aya matora batanga impanuro ku mukandida azotorwa.
Imyaka ya 60 harabaye amatora yo kwikukira, imyaka 90 haba amatora ya demokrasi. Ubu naho nibaza yuko dukeneye gushyira imbere imigambi myiza yo kuyiterambere. Turavye aho bari iterambere ryabo ntirihagije, ubukene burabugarije, inzara, ibiki.
Uwo ni Professor Pacifique Manirakiza, umwarimu mu ishami ry'amategeko muri kaminuza ya Ottawa mu gihugu cya Canada. Nyamagigima idasanzwe yahitanye abantu bane, abandi 23 barakomereka mu mpanuka bw'Ubushinwa. Inzego zijejwe gutabara ziracarondera abo irengero ryabo ritazwi. Icegera cya perezida wa Sudani yo mu mpanuka Riek Machar n'umutambukanyi wiwe basanganye umugera wa corona. Idoniro ry'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Nyamagigima idasanzwe yahitanye abantu bane, abandi 23 barakomereka mu bumanuko bw'Ubushinwa. Inzego zijejwe gutabara ziracarondera abirengero ryabo ritazwi. Shofre Mutagoma dufite ibindi kuri inkuru.
Abahanga mu byerekeye imitingito mu kigo cy'Ubushinwa gishinzwe ubumenyi bw'isi n'indi mibumbe yo mu isanzure baravuga ko uyu mushitsi wapimaga 5 ku gipimo mpuzamahanga kigaragaza ingufu z'umushitsi kizwi nka Richter Scale. Wabaye mu gace ka Kiaojia kari mu ntara ya Yunnan mu majyepfo ashyira uburengerazuba bw'Ubushinwa. Ibiro ntaramakuru by'icyo gihugu Xinhua byatangaje kuri wa kabiri ko ubutegetsi bwohereje amatsinda y'abatabazi harimo n'abazimya umuriro muri 16 mu bikorwa by'ubutabazi. Igihugu cy'Ubushinwa gikunze kwibasirwa n'imishitsi cyane cyane mu karere k'imisozi ko mu majyepfo ashyira uburengerazuba. Mu mwaka 2008 umutingito wabaye mu ntara ya Sichuan wahitanye abagera ku 90,000.
Urakoze Geoffrey kuri iyo nkuru. Isuka kibikira bandanya hagati y'abanyagihugu n'igipolisi mu gihugu cya Chili kubera utaronswe ibifungurwa muri ibi bihe bidasanzwe by'ikiza cya corona. Oriane itanga ishaka aratubwira ibindi kuri inkuru.
Igipolisi cya Chile cyateye amazi yo komora abantu bariko baragira imyerekano mu kigwati cy'abanaho nikora mu gisagara cya Santiago. Ni nyuma y'umunsi umwe habaye imyerekano y'abasaba guhabwa imfungurwa kubera ingingo ya leta y'ibihe bidasanzwe barimwo igamije kugabanya iyandukizanya y'ikiza cya corona. Iryo tana mu mitwe ribaye hagati y'abapolisi n'abanyagihugu inyuma y'umunsi umwe umukuru w'igihugu Sebastiano Pinera atangaje kuri televiziyo y'igihugu yuko hagiye gutangura umugambi wo gufashisha bantu nikora imizigo y'imfungurwa n'ibindi bintu vya nkenegwa bigizwe n'imizigo y'imiliyoni 2 n'ibice 5. Ingingo ya leta yo kuja mu bihe bidasanzwe yagize ingaruka zitoroheye abantu bakenye muri ico gihugu kubera byatumye batabasha kuja guca amafaranga yo kwifashisha buri munsi nk'uko bisanzwe. Ubushikiranganje bwa Chili bujejwe amagara y'abantu butangaza ko hari abagwayi bo mugera wa corona barenga 46,000 muri ico gihugu, muri bo 478 bakaba bamaze kwitaba Imana.
Turagushimiye Oriane. Icegera cya perezida wa Sudani yo mu mpanuka Riek Machar n'umutambukanyi wiwe basanganywe umugera wa corona. Yatangajwe ku munsi wa mbere n'ibiro bya Riek Machar yitegura igitari gito c'abakozi bo mu biro vyiwe n'abajejwe kumukingira nabo nyene basanganywe uwo mugera. Riek Machar yatangaje kuri televiziyo ko azokwikumira mu kiringo c'imisi 14 imuhiriwe. Gushika ubu Sudani yo mu mpanuka imaze kwemeza abantu 347 bafise umugera wa corona, hamwe n'abantu 6 bamaze guhitanwa n'uwo mugera. Mu ndwi iheze abategetsi b'icyo gihugu batangaje ko hibonekeje abantu banduye umugera wa corona mu ikandi rihanze y'umugwa mukuru Juba. Ibyo byarateye amakenga ku bajejwe gutabara ku mugera wa corona ushobora gusinzikaza bikomeye iyo kandi irimwo abantu benshi cyane. James Reynolds, ibiro vy'ishyirahamwe rijejwe gutabara Committee of the Red Cross muri Sudani yo mu mpanuko, avuga ko hari abantu 2,000 bavuye mu zabo baba muri iyo kambi. Tangaje ko bitoroshe kubahiriza ingingo zo kwikingira kwandura umugera wa corona ngo kutegerana no gukaraba iminwe muri iyo kambi. Ayo yaramwamwe mu makuru avugwa hijya no hino ku isi. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda, amakuru yo mu karere tubafitiye uyu munsi ashimikira ku matora mu Burundi. Mu Burundi umunsi umwe imbere y'amatora ya president ay'abadepite n'abajanama b'amakomine ubushikiranganje bujejwe umutekano bwagiriza umugambi SNL na UPRONA kuba ishaka guteza umutekano muke ku munsi w'amatora. Umenyesha makuru y'Ijwi rya Amerika Eloge uri kaneza dufite ibindi kuri inkuru.
Mu itangazo igipolisi cyasohoye kuri uyu wa mbere umushikiranganje w'umutekano wa Leng Yome Bunyoni yemeje ko muri rusange n'inyamamazo yagenze neza mu ndwi zibiri zishize, ariko anadondagura abishwe, abakomeretse n'abafunzwe.
Hakaba rero harapfuye abanywanyi babiri mu mugambwe CNDD-FDD 49 nabo barakomereka, haranapfa umunywanyi umwe mu mugambwe CNL 13 nabo barakomereka. Abajejwe umutekano mu gikorwa cyo kubanguranya, gukinga no gutabara barahagaritse izo nkozi z'ikibi zishika ku 186 mubagirizwa ubwo bubisha.
Ubwo bubisha mugabo wishira hamwe ligiteka rikorera mu buhungiro risanga bwagirizwa taribo. Ashaka niko yagize yabwirije ya America amaze kumva ijambo rya General Bunyoni kuri radio na television z'igihugu.
Igitera makenga mu vyegeranyo ligiteka rifise biratwereka ko abantu 146 bahagaritswe, 143 ari umugambwe SNL numwe w'umuporona na babiri batazwi umugambwe barimo. Ugaca ubona ko zose 99% kwijana bavyegetse kuri uwo mugambwe SNL. Twari twiteze bamwe bamwe umuntu yumvira ati akaguma gashobora kuvyuka inyuma yuko bavuze uwatsinze akagira ati nakayibwe cyanki mugabo kubera iyo mvugo umushanganje yakoresheje, birashoboka ko uwo munsi nyine nareho hazotangura akaguma kandi gatanguye byumvikana ko bizogora guhagarika kuko abantu bose bazoba uwo munsi bagiye gutora.
Baje gutora igipolisi kirabakebura.
Ubushikiranganje bw'umutekano buragabishije uwo se arotahungabanya umutekano muri rusange, na cyane cyane igikorwa cy'amatora ahambaye ku gihugu cy'u Burundi n'Abarundi. Inyamiramabi nabo bafashanya mu gucungira umutekano barategetswe guhasha uwo wese yogerageza kudurumbanya uwo mutekano. Uramenyesheje kandi ko uzoheza gutora yoca yisubirira ku muhana canke ku mirimo yiwe, kuko nta bugwibugwi canke ubudumbidumbi burekuwe hafi hari ko harabera igikorwa cy'amatora hisunzwe ingingo ya 54 yitegeko rigenga amatora mu gihugu cyacu cy'u Burundi, nayo ikabivuga neza yuko kizira kikaziririzwa kwinjira canke kuja hafi yahari ko harabera amatora utora wese yaba yitwaje ikigwanisho canke bagiye mu mirwi.
Abibwirwa hanini bwana Bunyoni ntabahaga matama.
Ubushikiranganje burakebuye abene gihugu na cyane cyane abanywanyi b'imigambwe CNL na UPRONA, kuko twarumvise abayirongoye bahamagarira abanywanyi bayi ngo bazosidukane niyo baze gucungera igikorwa cyiharugwa rya majwi. Turazirikana rero ko atawuzorwa muri uwo mutego.
Uwo mutego umukandida wa UPRONA sanswe n'icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu yemeza ko atanu umwe yawukwegeyemwo. Gaston Sindimwo yavyiganirije rya Amerika mu kiganiro cyihari.
Nashaka kumenyesha igipolisi Uburundi n'amakungu yuko umugambwe udasigana UPRONA atanarimo uzohamagarira abanyagihugu cyane cyane badasigana kugumuka, kubera nta mpamvu nimwe yoza ituma badasigana bagumuka. Nibaza yuko aya mahoro twazanye abantu bakubitira agatima mpembere iyo tuvuye naho dushitse ko tutokwemera ko abarundi basubira mu njyana. Umugambo badasigana UPRONA ntuzogumuka, ntuzogumura, kandi uwo wese azogumuka ntazo kwita umudasigana, uwo wese azotera akajagari ntazo kwiyitira umugabo udasigana UPRONA.
Ariko bwana Sindimo amakenga yo n'ubu ntayashira ku bijanye n'itunganywa ry'itora ryo kuri uyu wa gatatu.
Amakemwa najanye n'amategeko kandi twebwe ntikizira uko naho tuzatwemeye ko byagenze ntikizobuza yuko tuvuga uko twabibonye twabibonye. Twebwe uno munsi umugwiseni warihereranye uratanga uburenganzira bwo gushiraho bamwe mu biro de vote atamwumvikano baye mu masisi nta mayabaye bakurutse babona liste ije gucyo nyene babifata uko nyene ku nguvu. Ije ni byambere byarabaye turabirize. Ibindi turabona amategeko umukomiseri atanga gatangira ku telefone aho ahindura amategeko. Umukomiseri wo muri Seni akubwira abantu yuko envelope zahora zibikwa mu ibanga bitya sekirize zitazoba zikibaye mu ibanga kandi zitazova aho zikeneye zija muri cour constitutionnel zikabanza guca ahandi. Ibyo byose bitera amakimwa y'ubusa. Amakarata yatanzwe twasabye yuko Seni itubwire urutonde rw'abayaronse kuko tumenye abayaronse tumenye bazotora n'amakarata atatanzwe iduha urutonde rw'ayasigaye ikatwe atwereka naho yayabitse atamuntu aje kuyatora kuko no munsi turabona makarita umwe afite makarita 3 ane 5 azotora 5 6 7 9 10 abene gihugu ku mitumba bariko baraturubikwa mbere bakakwa amakarata y'amatora kubera bemeye imwe bya procuration
amatora y'ukuri wa gatatu nubwo amashyirahamwe mpuzamakungu atari make naye abarundi yakomeje kwerekana impungenge ko ashobora kuvyara imvururu abakandida nabo bakomeje kurundi ruhande guhamagarira abayoboke babo kwigumya hamwe no kwirinda gasotoro president Nkurunziza na wagiye ku mukuru w'igihugu wa mbere ashobora kubisikanya n'umusubiriye hatabanje guhereka ubutegetsi cyangwa ngo hamasezerano n'ubacemerera abarundi hamwe n'amakungu abizeza ko azobameza kurusha yigeze kuba yose mu gihugu cy'u Burundi Eloge Urika neza ijwi rya Amerika
turagushimiye Eloge tukivuga kubijyanye n'amatora mu Burundi abakurikiranira hafi bibera mu Burundi basaba uzotorwa kuyobora icyo gihugu kuzoshira imbere inyungu z'abanyagihugu bose baharanira iterambere kuri bose mu kiganiro na mugenzi wacu Edigwema Professor Pacific Manirakiza yigisha mu ishami ry'amategeko kuri kaminuza ya Ottawa muri Canada avuga ko naho ayo matora baye mu bihe bidasanzwe abarundi bayiteze ko byinshi
ano matora hari abantu benshi batayemera hari n'abatayashaka hanini ufatiye ku ngo za COVID ingo nyinshi zijyanye n'uko hari impunzi zikiri hanze hakaba n'abandi bavuga batari izindi ngorane zikwiye gutorerwa umuti mbere y'uko ayo matora aba ariko ubuye kubona kampanye abantu bose urabona ko bayishimiye hari n'abamaze mbere kwerekana aho bahagaze urazi we bipfuza ko ariwe yotorwa ngo atware igihugu ariko rero ntavyera ngo de urazi muri iyo kampanye harabaye ibintu umuntu yonegura itagenze neza ikicando cye nonegura ni nk'imishamirano yagira bahagati aba yugwaruka rushikikiye cyane cyane imigambi ibiri ku isonga y'iyindi yona ikaba ari umugambwe SNL n'umugambwe SNDD SNDD SDD kandi iyo mishamirano yarafite naho haba abantu basiga basiga ubuzima ibyo bikaba bibabaje cyane ariko ikindi abantu bagiye bagiye kandi gifise ifatiro ishingiro abantu bagiye baranegura ni no mugwi umugujejwe ujejwe gutunganya no guhagarikira ajya amatora hariho ibintu bimwe utabayemwo utakoreye ahabona utagize icyo no kwita transparence nko mu kugena abazohagarikira amatora mu gutanga amakarata y'amatora ibyo ni ibintu abahirimo bagiye baridogera nizere yuko ejo urubanza nyamukuru ruzogenda neza bazozifatamo neza bagatunganiriza bose
warugarutse kuri izo mpungenge cyane cyane bivuye kuri komisiyo y'igihugu y'amatora nanone aya matora agiye kuba mu gihe nta ndorerezi mpuzamahanga zizaba ziyarimo ese ibyo ntibizatuma haba inenge haba mu bizaba mu matora ateganyijwe ku munsi w'ejo
mu kiranga amatora hirya no hino hari indorerezi zije tibuye hanze cyangwa ari zo mu gihugu zikagenda zikaraba ukuntu amatora yatunganijwe ukuntu amatora yikaragenda ku buryo abo ari bo baca batanga nicyo nokwita temoignage ubuhamya mu Kinyarwanda ko ibintu byagenze neza i Burundi rero muri iki gihe hariho indorerezi zimwe zagenywe zivuye zivuye mu Burundi n'izivuye mu karere zo hanze ntizari zemerewe kuza kandi muri iki gihe dukikijwe na indwara y'umugera wa corona ngira ngo bitewe no kuborohera ko baza guhagarikira ayo matora kubera uburyo bwo kwiyunguruza atabwo icyo umuntu yohanga amaso ni uko nabo batowe abo bemerewe guhagararira amatora b'abarundi cyangwa bo mu karere batatu ibyo babonye badahengamye badahengamye cyangwa ahandi
Profeseri Manirakiza aya matora nanone abaye mu Burundi mu gihe umukuru w'igihugu atari ku rupapuro rw'itora ibyo ngibyo nk'umurundi nk'umuntu ukurikirana hafi ibya politike muri icyo gihugu bivuze iki kuri politike y'u Burundi
ibintu binezereje cyane urazi ko hari habaye n'abantu batabizera yuko perezida Nkurunziza azotanga ijya kibanza bagafatira ku bintu bimwe byagiye biragaragara nko gutora ibyifashishije ishami n'ibindi mugabo nk'uko yari yabivuze ni wenyine yari yabisezeraniye abarundi kubona yabishyize mu ngiro ni ikintu kidashaka ikintu cyerekana yuko demokrasi giye gufata intambwe mu Burundi.
Profesori Manirakiza Mugusoza wakomoje kubijyanye nuko abarundi barushe abarundi bakeneye amahoro muri ibihe byiza ku mukuru w'igihugu uzaba utowe nyuma y'amatora yo kuri uyu wa gatatu icyo wifuza kubona cyambere ni iki?
Imyaka ya 60 harabaye amatora yo kwikukira imyaka 90 haba amatora ya demokrasi unaho nibaza yuko dukeneye gushyira imbere imigambi myiza yo kuyiterambere turavyeho bari iterambere ryabo ntirihagije ubukene burabugarije inzara ibiki ku buryo rero umuntu azotorwa icyo umuntu bamusaba cyo kwihutira gushyira imbere imigambi iterambere uzotorwa icyo gihe cyo bamusaba kuba gufata ijya migambi yose myiza myiza wayitanzwe ari wewe wese akayegeranya akayishyira mu ngiro ku neza y'abarundi. Ikindi cya nyuma nosaba ko uzotorwa ejo yosoma neza ubutumwa abarundi batanze muri ino kampanye. Urabona yuko hariho ikintu kigaragaza ko bashaka ko ibintu bihinduka naho hotinda uvuye mu mugambwe usanzwe uri ku butegetsi nibaza yuko hari ingendo ategerezwa guhinduka agashyira mu ngiro iyo migambi y'iterambere nkuko nabivuze.
Profesori Pacifique Manirakiza umwarimu muri kaminuza ya Ottawa mu gihugu cya Canada, nagira ngo ngushimire cyane ku bw'aka kanya wahaye Radio Ijwi ry'Amerika kugira ngo tuganire.
Murakoze cyane.
Turabandanya tuvuga ku byerekeye amatora mu Burundi, aho zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania zisaba umugwi ujejwe guhagarikira amatora mu Burundi kutazohengama kugira ntihazobe ibyabaye mu mwaka w'2015. Mugenzi wacu James Joven yanyarukiye mu ikambi ya Nduta avugana na zimwe mu mpunzi zahungiye muri iyo kambi.
Ego bukera amatora zoba mu Burundi twebwe icyo tubona cyambere tuzoyakira neza gute kuko nako turifuza ihinduka kuko igiye kuraba nk'umugambwe kumbura ari ku butegetsi no mugambwe urumva watwariye twovuga ko watwariye uruhande rumwe muri rusangi watwariye uruhande rumwe. Twifuza rero yuko ku banyagihugu cyane cyane bazaba bari mu Burundi bafite uburenganzira bwo gutora ko botora imigabo n'imigambi myiza kugira ngo mu Burundi kumbure habihinduka na cyane cyane ntibatore bahengamiye.
Nukuvuga twe nk'impunzi turiteze kwakira ibizo bivuye mu matora tuzovyakira neza bivanye kubazo babatoye neza no kuvuga nk'abari mu gihugu bobo basanzwe bumvise imigabo n'imigambi y'umwe wese mu bantu biyamamaje natwe turi mu nzi ntidushobora gutahura ngo uwo bazoshira imbere ninde ariko gusa bivanye n'imigambi yasize imbere nk'abanyagihugu nibo bakwiye kuzoca urubanza kugira ngo natwe turi nk'impunzi dutahe Burundi bugiyemo amahoro. Murakoze.
No je nk'impunzi kweri niteze kwakira neza ibivuye mu matora mu gihe ata abantu bohengama na cyane cyane abarongoye seni na cyane cyane abarongoye intwaro cyangwa ubutegetsi ntibagire ibyo bahengamirako ntibahengamire ku butegetsi cyangwa ntibahengamira handi kugira ngo ibintu byose biva mu matora bibe byiza abantu bose babishime hanyuma twiteguriye kuvyakira neza.
Icyo twashima kwanza nuko amatora icyo twasaba yogenda neza era abo bantu baba bari mu gihugu twaburaze ko turi mu makambi abari mu gihugu ikiza bo hagarara neza karaba uko ngine mwari yabomaza karaba umuntu afise integoro nziza imbere y'abanyagihugu yaza dutware neza uko ingara twara abantu.
No kuvuga jewe ibizo bivuye muri amatora nifuza ko amatora yogena neza kugira ngo nkafwe nk'impunzi tugiye gute turaye ko twotaha mugabo amakenga dufise nuko twumva hari miharano cyane iri mu cyo gihugu cyo Burundi rero ntituzi ingene bizogenda ariko twasaba bitejwe ko bohagarara amagabo kugira ngo bashobore kudufasha kugira ngo bize bigende neza
batore umuntu afise imigambi yumvikana bo barazungurutse mu gihugu barazungurutse barumviriza imigambi y'abantu bose bazokwitoza mugabo bakwiye gutora imigambi ifise akamaro izomarira abanyagihugu ibintu byiza izozanira iterambere n'amahoro n'umutekano imigambi izofasha abanyagihugu bose b'abarundi kugira ngo babeho neza atawanjya wangura atawo baheze inyuma cyanke ngo bavuge ngo we ntituvuga rumwe ngo turakwishye cyangwa ngo turakugiriye nabi bakwiye gutora imigambi irashe bahindura ibintu kugira ngo kijya gihugu abantu twese tuciyumvemmo natwe bw'impunzi twiyumvemmo gutaha amahoro yarasesekaye muri kijya gihugu nibatore abantu kugira ngo abantu bazokwame barahunga cyangwa abantu bazokwamire mu bukene mu nzara abarundi bakwiye gutora bitonze bagatora n'umutekano bagatora umuntu azobashitsa kwiterambere n'amahoro meza
hanyuma tukaje twifuza ko atanumwe yo yofatwa nabi ngo nuko kumbure ngo yari uwo muntu ngo atavuga rumwe n'umugambo uri ku butegetsi tugasaba ko botwara neza kumbure ibizova mu matora kwicuzo vya kyaneza ariko turafise impungenge kugiye kumviriza amakuru avugwa hejya no hino nuko ayo matora ara matora atandukanye n'amatora yose yagiye araba mu gihugu cy'u Burundi kuko ugiye kuraba na matora azobabaye atabahagarikizi mva makungu azobabahari ku byo gihe ngatwegwe nk'impunzi biratugora ugiye twizere ko ibizova mu matora bizoba ari nyakuri
no kuvuga impungenge fise ndafise impungenge kuko hariho bimwe byarigeze kuba bigaragara ugasanga amatora aribwa rero icyo twagomba gusaba ni nka seni seni ihagarare nk'umushinga ntahe ihagarare nk'umugabo kuko umaze gushigwa imbere n'abanyagihugu no vuga hajya seni si y'umugambwe kanaka seni ni igihugu cyose seni irakwiye guhagarara rushinga ntahe kugira ngo itangaze ibizo bivuye mu matora by'ukuri nihengamire kuri uyu cankuriya n'ukuri izo nkungenge n'izo mfise ariko mu gihe seni yoba ikoze ibyo ikabikora mu bugwaneza jewe ndumva umengo nk'impunzi byo tunezera cyane
no kuvuga abanyagihugu icyo no bahanura no kuvuga abayamamaje barabazi abiteze kuko babo togo barabazi bari kwe kutora abaneza kugira ngo baze batore umutegetsi w'icunga n'ijambo ashobora gutwara igihugu neza na cyane cyane kugira ngo bigende neza kandi kuko imigambi ibose barayigishije barayumvise turabye nk'uwarasomuka rongo igihugu muri ibi bihe bihenganye mu myaka iheze no kuvuga nacyo tubona tumariye nka twebwe nk'impunzi nacyo gituma twagomba ko bo bayihinduka hanyuma bagatora umugabo w'icyunze n'ijambo batarabyigikenya
abazo bahagarikiye ibyo bita amabiro de vote benshi usanga ari abantu bava mu mugambwe umwe n'icyo gihe rero kugira benshi bizigire aho dufise impungenge nawe benshi bizigire ko ivuye mu matora bizoba ari iby'ukuri bizotugora cyane bica bigora abantu benshi kubyemera ariko twebwe tubona ko twosaba kandi n'abari mu Burundi ko buri muntu yoshyiraho intaye ishize akemera ibizo ivuye mu matora kugira igihugu cy'u Burundi kigende neza uhagarikiye rero umugwi ujejwe amatora ariwe seni kosaba kweri kwe umugabo ashyiraho intaye ishize uwatsinze agatangazwa kugira kumbure dukureho bya bintu byo kuvuga ngo nibwe ubundi ngo byagenze gutya kugira akajya kandi kuvuga ko umuntu yibwe gahere
ni kuvuga icya mbere cyo yo kwisunga nuko atavye kuvuga yuko ngo azohengamira ku mugambwe umwe abone yuko umurundi uwo ariwe wese azoba atsinze kugira ngo atware uwo ariwe wese no kuvuga uwo mu president kubera akunze gushika ugasanga president mu gihe abatsinze bivanye n'umugambwe kanaka yarimo akacagomba gutwara ahengamiye uwo mugambwe ariko icyo mbona nuko amaze kuba atowe azotware umurundi uwari we wese nk'akarore nka twebwe turi no mu buhungiro bizotworohera cyane kuca dusubira kwitahira mu gihugu cyacu cy'amavukiro
akaba umugabo w'ijunda n'ijambo atacagura ataraba nkunzi ataraba ku ruko bacaye ku butoni araba umuntu azoserukira abarundi neza kandi akabakorera neza ibyo bashaka kandi akitaho n'impunzi kugira ngo natwe dushobore gusubira mu gihugu cyacu twibarutse na cyane cyane twifuza ko u Burundi butose kwamo injyane cyangwa ngo bemwo intambara twifuza ko hoba amahoro bagatora umuntu ashobora kugarukana amahoro hanyuma impunzi zo kwisubira mu gihugu cyacu twibarutse
jewe nsaba uzobatowe ko yoba umuntu mushinga ntahe w'ijambo akaba nka kumwe ndada yavuga ati hatsinze abarundi bose ntiyatsinze umugambwe ntabe umuntu azotorwa akaca yegamira umugambwe wiwe akaca akora ibyo akora byose abikorera umugambwe aho yo bikoreye igihugu kuko tumaze kubibona kenshi abantu begamira ku migambwe baca batuma igihugu cyononekara tumusabye yuko yokora ibintu byiza hanyuma u Burundi bukabamwe amahoro aho batavuga rumwe bakicara hamwe bagakora ibintu byiza kugira ngo ejo n'impunzi na twebwe dushobore gutaha mu gihugu cy'amavukiro twigina tuvuga tuti ehera aba nabo batavuga rumwe bariko baravuga rumwe bakora neza basangiye igihugu ntihabe uwo baheze inyuma
je ngimunzi ni kintu cyose na cyane cyane kirukira igihugu yakirukira ubwa mbere injyane gukemura injyane zabaye mu Burundi kuko cyane cyane zihagarara ku migambwe abatavuga rumwe ugasanga umugambwe uri ku butegetsi ntugomba gusangira ijambo n'abo batari mu mugambwe saba rero ko uwo batowe wese yaba uvuye mu mugambwe uri ku butegetsi yaba yo baruvuye mu mugambwe utavuga rumwe n'uri ku butegetsi mu president yotogwa ko yuhagararira abanyagihugu bose kumbura gakemura ikibazo cy'injyane z'amazuba mu Burundi kikaba igihugu kizira impunzi kikaba igihugu n'abahunze bashobora kwiyumvira guta atari kuvuga ngo je yose noja mu Burundi kubera kanaka kubera umugwi kanaka twe tubona rero hamwe yotwahera bose ko ibyo bavuye mu matora vraiment ntawe reka kuvyemera tuzovyemera ariko reka turindi ku igihugu cy'u Burundi kiragoye kuko hari ibindi byinshi usanga vyinyegeje nyuma murakoze cyane
icyo nasaba nkubwo gitombora agatogwa namusaba ko icyo yokora ko azoba umwizero w'abarundi bose kandi agise ku ruhande bose akabakorera bose atarabye nkunzi
Radio Ijwi d'Amerika i Washington DC mu kirundi no mu Rwanda. Tuve mu Burundi tuze mu Rwanda aho inama ya leta y'u Rwanda ejo yongeye gufata ingingo zorohereza abanyagihugu kwitaho ibikorwa byabo. Ari ndako bakora ibishoboka birinda virusi ya corona n'inkuru dushikirizwa na Asante Kabo yari Kigali.
Ku itariki ya gatanu z'ukwezi kwa gatanu leta yari yafashe icyemezo cyo kurekura bimwe mu bikorwa by'abikorera nyuma y'ukwezi n'igice ubuzima busa nk'ubwahagaze mu gihugu. Guverinoma yari yatanze isuzume niba nta bindi bikorwa byarekurwa iminsi yarayirangiye kuri uyu wa mbere. Mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere abacuruza utubari ndetse n'abatwara za moto bari ku isonga mu bari bategereje kumenya imyanzuro y'inama y'abaminisitiri abasakiwe n'abifuza gusezerana imbere y'amategeko. Abo boroherejwe basabwa gusa kutarenza abantu 15 babaherekeje. Nabo bakora cyangwa bagenda nijoro amasaha batahira yavuye saa 2 z'ijoro ashyirwa saa 3. Gusa benshi batunguwe nuko ibyo bari biteze atari byo babonye. Uyu wavuganye n'ijwi rya Amerika atwara moto mu mujyi wa Kigali.
Twari twiteze rwose ko badufungurira uyu munsi kuko twabonye bafungura amasaro kwa Siri kandi nabo baregeranye nkatwe bumvaga ko badufungurira bakadutegeka wenda tukaza tuba twambaye udupfukamunwa wenda n'umuti n'iki n'ubu ntibyari bitworoheye mbese ni kwa kundi uba wenda guhumeka neza neza kuko noneho bakakarangiriza ntabwo aribyo twari twiteze pe ntabwo bitworoheye ntabwo bitworoheye urabona abadufasha n'abadufashaga niwo n'abandi bakubwiraga ati fata bibiri ugurire abana agasukari nawe yamaze kurambirwa ntabwo byoroshye nyine ubwo tubarindiye ngo turebe niba tugezeyo ubwo nyine bakatukabona barafunguye wenda tuzazangamuka. Ariko
inama y'abaminisitiri yatangaje ko tariki ya mbere z'ukwezi gutaha aribwo ingendo mu turere zizongera gukorwa ndetse n'abatwara abagenzi kuri za moto bagasubira mu muhanda. Yanongereye amasaha yo gusoza akazi mbere abantu bose basabwaga kuba bageze mu rugo saa 2 z'ijoro bakahava saa 11 za mu gitondo. Ubisaha yo kuba abantu bavuye hanze y'ingo zabo yagejejwe isa 3 z'ijoro. Nubwo hari benshi bakomeje kugaragaza ibibazo batewe no guhagarika imirimo imwe n'imwe mu rwego rwo guhangana na COVID-19, abahanga mu by'ubukungu bagaragaza ko gufungura imirimo buhoro buhoro bifasha abantu gukomeza kwirinda iki cyorezo. Profesori Karuranga Jide ni impuguke mu by'ubukungu akaba n'umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda.
Ntekereza ko ku gihugu cy'u Rwanda gukomeza uko twatangiye tugenda dufungura buhoro buhoro sekiteri zizwi ukirinda umuntu guhumekera mu mugongo kuri moto kuko ashobora kuyikwirakwiza cyane cyane ko biramutse bigaragaye ko tuyiguyemo noneho ku buryo buri burebure dufite miliyoni 12 z'abantu bo kuvura imyenda bafashwemo 45% bya kosti yaba ndende cyane. Njyewe ntekereza ko gufungura buhoro buhoro aribyo byiza kurusha gufungura byinshi. Urabona muri Korea y'Epfo bari bafite disipline, bafite tekinoloji, bafite iki, ariko ejo bundi umuntu umwe yarayigaruye mwarabibonye amakuru. So nizo risike zo kugaruka tutazi twidanse no kuvuga ngo reka dukomeze dufungure buhoro buhoro nubwo dufite kosti nabyo, ariko kosti bigereranyije n'iyo kurwara turi benshi no kuvurirwa icyarimwe, cyane cyane ko abonye ko nk'ibintu
Leta ivuga ko imipaka izakomeza gufunga kereka ubwikorezi bw'ibicuruzwa. Abanyarwanda n'abandi bantu basanzwe batuye mu Rwanda bemerewe gutaha mu Rwanda, ariko bagahita bashyirwa mu kato. Abari mu kato bazajya biyishyurira ikiguzi cya serivisi zose zizabatangwaho. Amashuri azakomeza gufungwa kugeza mu kwezi kwa cyenda uyu mwaka. Insengero zizakomeza gufungwa, utubari natwo tuzakomeza gufungwa, ndetse n'inama n'amateraniro rusange. Izi ngamba zizakomeza gukurikizwa mu gihe cy'iminsi 15, ari nabwo hazasohoka andi mabwiriza mashya yo gukurikiza. magingo aya mu Rwanda harabarurwa abantu 197 banduye virusi ya corona muri bo 203 bamaze kuyikira. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Juti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika ibiganiro zo muri aka kanya bigarukiye aha tuboneyeho kandi akanya ko gushima engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatou Ali Maskara yadufashije kwegeranya ibiganiro. Wabihagarariye ni Frederic Ngondikije na makuru twese twateguye turi mu ngo zacu. Kuri mikro mari kumwe na Fidel Niyongabo tubashimiye mwese mugire umugoroba mwiza. Wandanya kumviza radio Ijwi rya Amerika.